Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Izvidi Ameriki vugiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda muburundi mukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu niriwe nshuti mwese muduteza amatwi ibideni yongabo abaramutsa abayikaze mu makuru yakakanye. Igisirikare cya leta ya Congo FRDC kivuga ko cishe ku munsi w'Imana abagwanyi babiri b'umugwi ugwanyi ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara gifata abandi batanu ahitwa Kibirizi mu ntara ya Rusizi territoire ya Uvira ntara ya Kivuyo mu Manuko. Yamara umugwi Red Tabara urabihakana.
Abantu bose bari mu migwi gwana bose sa mu Red Tabara. Ishoboka yuko rero baba abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu, izina ry'umuhara ariko nabwo ari abasirikare bacu.
Uyo ni umuvugizi w'umugwi Red Tabara Patrick Nahimana. Uyu munsi ku itariki 11 y'ukwezi kw'icumi isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa. Uwo munsi wahimbajwe kandi mu Rwanda no mu Burundi. Igisirikare cya Ethiopia cyatanguye uno munsi wa mbere ibitero ku nteko z'intara ya Tigray gikoresheje inteko zigwanira ku butaka. Urubanza rw'abantu 14 bagirizwa ko bateguye kugandagura Thomas Sankara yahoze ari perezida wa Burkina Faso watanguye muri icyo gihugu uno munsi wa mbere. Ido nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Ethiopia cyatanguye uno munsi wa mbere ibitero ku nteko z'intara ya Tigray gikoresheje inteko zigwanira ku butaka. Ibyo bitero vyatanguye uno munsi kuwa mbere nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'umugambwe utwara intara ya Tigray Gatechu Reda yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ku telefone ku gisirikare cya leta ya Ethiopia gifatanije n'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya Amhara iri mu buraruko bw'igihugu vyatanguye ibyo bitero mu gitondo c'uno munsi kuwa mbere. Ndaco umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed abategetsi ba leta y'intara ya Amhara canke umuvugizi w'igisirikare cya leta babivuze ko bunino nyene. Gatechu yari yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko inteko za leta ziriko zikoranirizwa hamwe ku mpande zose. Yavuze ko batari bazi neza uruhande ibitero bikomeye vyari kuza biturutsemwo. Yari yamenyesheje ko vya muzinga vyariko bishigwa mu bibanza bitandukanye kandi ko n'indege zitagira abadereva bita drone zariko zirakoreshwa. Urubanza rw'abantu 14 bagirizwa ko bateguye kugandagura Thomas Sankara yahoze ari perezida wa Burkina Faso watanguye muri ico gihugu no munsi wa mbere ni nyuma y'ikiringo kirenga imyaka 30 agandagura. Thomas Sankara yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'indwi muri kudeta yari iyobowe n'uwo bahoze bacuditse Blaise Compaore. Compaore aza ku isonga mu bagirizwa akaba yagirizwe atari hari ko yateguye hamwe n'abandi umugambi wo kugandagura Sankara ari mu buhungiro mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yagumye ahakana ko hari uruhara na rumwe yagize mu iyicwa ryiwe. Mariam Sankara umutambukanyi wa nyakwigendera Sankara yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari gihe bari barindi. Yamenyesheje ko afise icyizere ku rubanza ruzotanga umuco ku rupfu rw'abandi bantu 12 ku munsi kudeta yabereye ko. Mariam Sankara avuga ko urubanza rukenewe kugira umuco ukudahana n'ubwicanyi bikibandanya kubera mu bihugu bitari bike byo muri Afrika bihagarare Burundi. Abamenyeshamakuru barenga ijana bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi baje gukurikirana urubanza rw'abagirizwa ko bateguye kugandagura Sankara. Sankara yafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatatu afise imyaka 33. Yari yaremereye abanyagihugu kugwanya ruswa n'ubukoloni. Umushikiranganji wa mbere wa Tunisia yagenye abashikiranganji muri iki gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe. Frederic Nkundikije araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo leta nshasha itangajwe uyu munsi kuwa mbere hari haheze indwi zitari nke perezida Kaisa Saied akuye umushikiranganji wa mbere akanafuta inama nshingamateka mu ntumbero yo kwigumira ko ubutegetsi. Icyo gihe abatavuga rumwe nawe bamwagirije ko yafashe ubutegetsi ku nguvu mu bintu bisa nka kudeta. Umushikiranganji wa mbere Najla Budene yagenywe na perezida Saied mu kwezi guheze yavuze ko umugambi nyamukuru wa leta yiwe ari ugutuza ruswa hamwe no kugarukana umwizero mu banyatunisia. Yamara naho mu iki gihe Tunisia ihanzwe n'ubukene, Buden nta kintu na kimwe cerekeye imigambi yo kunagura ubutunzi yatangaje. Buden yagumije mu bibanza byabo abahora ari abashikiranganji ifata ikibanza ujejwe ubutunzi hamwe n'ujejwe imigendanire bari baganiriye na perezida Saied.
Ayo yari amwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Izwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho inteko za leta FRDC zavuze ko zishyize ku munsi w'Imana abagwanyi babiri b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara zifata abandi batanu. FRDC ivuga ko abo bagwanyi baguye ahitwa Kibirizi mu kiyaga cya Rusizi teritwari ya Uvira intara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Nkuko bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Major Dieudonné Kasereka avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya 12 batayo ya kabiri Kabunambo muri teritwari ya Uvira kishe gitezambusha abagwanyi ba Red Tabara babiri gifata abandi batanu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola D akomeza kuvuga yuko abagwanyi barashwe bari bavuye i Burundi bagiye gufasha Mayimayi Kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi. Ku ruhande rw'umuvugizi w'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana anyomoza ibivugwa n'igisirikare cya Kongo ko ari abagwanyi ba Red Tabara bishwe abandi barafatwa. Kubera iko wakana kwa taribo igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi yitwaje ibigwanisho gushira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu. None se mwe mwaba mwiteguye gusubira i Burundi?
Kibazo dufite ni yenda leta y'u Burundi tuzobitorera umuti muri izi nzira twahisemo. Twebwe twahisemo kurwana ifata k'ubutaka bwa Kongo nabo twasabye uruhusha ubuye twajemo rero nibwo tuzobandanya dukoreramo twebwe ibyo by'amaleta twe ntibitaraho. Twebwe dufite objectifu yacu duhanda amaso tuzogoma tuyikurikirana maka tuzakuca twiyemeje.
Bernard Kadogo n'umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi ashimira igisirikare cya Kongo cishe kirashe abagwanyi b'Abarundi bari bagiye gufasha Mayimayi Kijangara uri Rugeji mu misozi iri ya ruguru ya Rubirizi. Uyu muyobozi atangaza yuko Mayimayi Kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'Abarundi mu kunyaga inka, gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi barimo imodokari ziba zivuye mu mujyi wa Uvira zigana mu mujyi wa Bukavu. Twabibutsa yuko tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2021 inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwabo Abarundi 30 muri sange yo mu kibaya cya Rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri teritwari ya Uvira. Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste. Kuri itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa. Umunsi ukaba wahimbajwe mu Rwanda no mu Burundi. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kigaragaza ko umwana umwe w'umukobwa kuri bane bafise imyaka hagati ya 15 na 19 batari mu mashuri badafise akazi kandi badahabwa inyigisho zo gukarisha ubwenge ugereranije n'abahungu, aho umuhungu umwe kuri 10 ari warabwa n'ibyo bibazo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambe. Mu Burundi hari umukobwa yitwa Irvine Floreal Murame yiyemeje gukora imirimo no gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'abandi. Ayoboye ikigo cyitwa Infinity Group mu Burundi. Yaganiye na Venuste Nshimiyimana.
Kuri jewe nibaza ko uno munsi udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafite amahirwe amwe nk'ay'abahungu. Ibiharuro wabivuze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi, mugabo uno munsi numvume ngo ni umunsi dukwiriye kubishemerera tukongera tukabyibutsa abana bacu tukabyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika n'umukobwa arahashobora.
Mu gushinga ikigo Infinity Group wiyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundi kazi warangizaga amashuri ntabona kazi watekerezaga nde?
Jewe mu gushinga rino shirahamwe nibisanzwe ko niyumvira umukobwa kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'imfura mu muryango w'abakobwa batatu. Haba twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure. Hanyuma nibisanzwe ko mu byo nkora byose nshira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa ino mu Burundi. Abakobwa nibyo baratubwira yuko dushobora gushika hose, mugabo hari abatabizi, hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa, ari uwo kuguma mu rugo, ari uwo gukora ubuzi bubayabaye. no munsi jewe mu gushinga ari no shiraham ni nko kuba icitegererezo no kwemeza yuko abakobwa abigeme abagore bashobora gushika no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu mu kwiteza imbere mu butunzi bakaba directeur bakaba abashitect bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashikako.
None nizihe ngorane uhura nazo nka rwiyemeza mirimo w'umukobwa?
Umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora, hari ibyo batubwira ko urugo ni rwo rwa mbere duwoja cyane kurondera kariya profesionel, kandi hariho abana bagukeneye muhira, hariho ibikorwa wutegeza gukora. Umukobwa ateye imbere hakiri kare atarajya kubaka ugwiwe, bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko atamugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare. Ayo yose ni amastereotype, ibyo ni bike mu ntambanyi zishobora kuboneka ngaho, ngabo biva ku mastereotype kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo guha amahirwe amwe ku bana bose abahungu n'abakobwa.
None ibanga ryawe Madame Irvine Floreal Murame, ibanga ryawe ni irihe? Wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga?
Nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe, twari abakobwa gusa nabivuze. Ngira amahirwe yo kwiga ku ishuri lycée du Saint-Esprit hamwe na secondaire, hama batubwira yuko excellence ari ikintu cya mbere, hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa. Hanyuma ngira amahirwe yo kubona akazi nkiri muto, mfite imyaka 18 mbere yuko ntangura kaminuza. Hanyuma ngira Imana ndonka abamperekeza abizigira muri potentiel yanze abifuza gufasha uwo mwana, hanyuma nemera kwiga. Maze imyaka 6 ndaho natanguriye akazi, numva mpamagarirwa kwikorera no gukora ikintu kizima kugira ngo mbe icyo kigererezo ku bandi bakobwa, kugira ngo bikunde bumve yuko kuba bisaba kubanza kuba umugore wa naka ashobora kwitangura ndi mutoya. Turi muri runo rugamba rwo kumvisha abantu ko bakwiye guha amahirwe amwe abakobwa, mugabo si ngombwa. Abakobwa ntibakwiye kumva yuko bazoronka ibintu byose kubera ari abakobwa gusa, bazoronka kuko bahiganywe n'abahungu kandi bazobironka kuko bakoze ikintu cyiza kigororotse kigira.
Umuryango w'Abibumbye uvuga ko abakobwa bazi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere, nkamwe ikoranabuhanga ribafasha gute? Wowe nyirizina rigufasha gute mu guteza imbere ikigo cyawe Infinity Group?
Uno munsi ishishe abakozi bagera ku 500, urabakorera aho ndi n'abakorera mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cyose. Abantu nk'abo ntushobora kubayobora, ntushobora kubaje neza udakoresha tekinoloji utari muri dijitali. Uno munsi twese abakorera ngaha ku kazi turashobora gukorera muhira, ariko tukabambaye turi ku mirimo cyane cyane uhadutse ikiza cya COVID. Nta kumwe twari gushobora kubandanya dukora no kujera abakozi bose tudakoresha digitalizasiyo. Ni igikorwa gikomeye kandi kuko ibintu biri mu isi biranyaruka cyane rwose, utazi neza ingene ukoresha aya mawuti mashasha ni ibintu bishobora kukugora. Ku bwanjye rero umukobwa akeneye no kumenya izo bituma yishyira ku mwanya no kwegereza amahirwe yose ku ruhande rw'iwe.
Irvine Floreal Murame, umuyobozi w'ikigo Infinity Group Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venice.
Tugushimire Venice kuri icyo kiganiro. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abigeme ku isi ushitse ababa mu ikambi ya Ndota muri Tanzania bageramiwe n'ibibazo ntangere, ni mu gihe ikibazo cyo guhohoterwa no kurongozwa ku nguvu kivugwa ku bwinshi muri iyo kambi. Mugenzi wacu James Joven ari muri Tanzania niwe yatwegeranirije hamwe amajwi ya bamwe mu baba muri iyo kambi bavuga ku kugene bamerewe kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa ku isi.
umunsi mukuru w'abigeme ushitse abigeme benshi badafise ibyo kwifashisha nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ikotegisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafise icyo bifashisha
ubaye tutiteguye atavyangombwa dufise by'abigeme nk'amakotegisi niyo dufise cyangwa amakanga bahora baduha amakanga baduhaye yaraheze boshobora kuza baratira basidukwi tukareka kujya gusenya twebwe abigeme kubera yatubwiye gusenya urashobora kuduha nko kudufata ku ngufu cyangwa natwe tukagirirwa ingorane
ubuzima bw'umwigeme ngaho mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye ifashanyo ntiziromwa bikwiye bamwe barafatwa ku ngufu abandi bagaheba amashuri y'ibanye n'ingorane baba bahuye nazo ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa izo nizo ngorane duhura nazo kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwiga imyaka bijya mu bitinya ugasanga ibyangombwa ntitubironka kaca usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tubatari bifuza kugira baronke bya bintu byo kwifashisha mu gihe haba ari mu bitinya
hariho ababyeyi barongoda abigeme ku ngufu bakabarongoza ku ngufu bakababwira ati nimugende murongogwe bene baba bigombera amafaranga bakaheba amashuri bene bakaba bigombera amahera nyine
umaze kugenda urumva umukobwa ko abatabyazi urumva akabarongoye ku ngufu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongogwa atagomba guheba ishuri
duhura n'ibibazo byinshi ibibazo bitandukanye abigeme ibibazo byinshi duhura nabyo hari aho abafatwa ku ngufu bagahohoterwa ndetse abandi bakagira nte bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kubikora usanga bagiye mu nzira z'ubushurashuzi ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye ugasanga ibyo byose ni ingorane zuhuye n'umwana w'umwigeme ibindi kandi abigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bw'ukuntu babayeho ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu bigeme agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahurira amata n'ubukombe afite mbere akabura n'ubukombe yo kwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye rero twebwe abigeme icyo mbona umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye
n'amasabune nyine aheruka ibindi bigo byose barabihaye ariko hasigaye nyine ibigo bikeye ariko natwebwe barase kuduha kandi na kuri ibyo by'amakanga naho iby'amakanga byobye baheruka kuduha nyine baraheze ngihanga meza kweri abazambaye ibyo byaraduheranye dusaba kandi yuko batwongera umunsi mukuru w'abigeme ariko naho ubaye ubaye dufise ibibazo kandi tugiye inyuma y'ikambi hari igihe nyine duhura n'ibibazo ugasanga baragufashe ugasanga ugiriye ingorane nyine ugasanga nyine mbere utashe ufise ibibazo byinshi cyane
rero icyo twosaba yuko boza baradufasha kugira iyo dushyitse mu ibyo bintu tukazaturonga ibyo twifashisha ntitujye mu moshamani
ngende basaba kuza baradufashisha badukurikirana no muhira ukuntu tuba turimo turakora ibintu umuhungu bisabwa yuko yokora nk'uko natwe dukora umwana nicyo kimwe n'uwundi
mukuru uyu munsi mukuru turawushimye ariko nikubita agashyi muraba ukuntu musubira kugarukira agateka k'abigeme
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Demi Gakwaya ni umusore w'imyaka 26 yahungiye mu gihugu cya Malawi avuye mu Burundi mu mwaka w'2002 mu minsi iheze gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya Zaleka. Mu byo ashimirwa harimwo kuba yatunganije ishuri ryigisha impunzi ibijyanye n'ubuhinga bwa none, gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet, ndetse no kubakaza applications zikoreshwa n'ibigo bitandukanye kugira ngo ibikorwa byiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane. Babifashijwe n'ikigo Inua Consulting cyatangujwe na Innocent Magambi, nawe amaze igihe mu gihugu cya Malawi aho yageze nk'impunzi. Mugenzi wacu Eddie Gwema yaganiriye nabo bagabo bombi ku bikorwa by'ingirakamaro bimaze gukorerwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbu bimaze kugeza kuba ba muri iyo kambi. Reka Magambi abe ari watangura kutubwira uko icyiyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi cyamujemo.
Amahoro neza edi mwakoze kutumire mu by'ukuri je navutse mu buhungiro ibikorwa byose maze kuvukira mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abimpunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bari barakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bavuyemwo canifuza ko nokora igikorwa cotuma kibamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bihugu bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi.
Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya, umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana?
Ishyirahamwe rero rya Inua Consulting ariryo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi yabitangije mu kwa kane. Kuri ubu sinavuga ko hari inyungu nini zimaze kwerekana, ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka. Hariho nk'umwe banganditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi kimwe ibikorwa ariko arakora, kandi ndizera yuko mu minsi nitwamanira kuyikora n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibikorwa byabo, kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda kugira ngo baterampunga bamaze kugira entere, bamaze kwiyenteresa ibyo twese turakora kugira babandane kuyaga n'abo bantu barabukuntu bafasha kugira ngo bakora bitere imbere.
Umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remy Gakwaya, aba muri iyo nkambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. Remy Gakwaya, nawe turi kumwe kuri telefoni. Remy Gakwaya, wiriwe neza?
Twiriwe neza, amakuru yanyu hiyo.
Amakuru yacu ni meza. Gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye Ijwi rya Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki.
Yewe nkakujya bivuze, ndi Remy kandi ndi muri Malawi nk'impunzi. Ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu, usanga mu gihugu cya Malawi, ariko nisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji, ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet. Icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab ifa yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji, gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet, bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima, imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Zaleka.
Hanyuma umuntu yakwibaza, Gakwaya, wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe, wowe ubwo bumenyi wabukuye?
Ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo, niho ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji, ariko n'ubundi bica ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye.
Gerageza utubwire muri make kuko wari uvuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo, kugerageza guhanga za applications zitandukanye. Kuva utangiye gukora ibyo bikorwa, niki wavuga kumaze kugeraho nk'umusaruro?
Kuva nanguye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye, kubera hariho amapapplication tugiye gukora yafasha impunzi directma. Urabye nk'igihe giheze, umwaka uheze, hariho ikibazo cya COVID, abantu benshi, abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi. So tugiye dukora application ikoresha tekinoloji ya USSD kandi yafashijwe na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi zishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe, kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato ya bayita fika phones. Ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na leta ya Malawi, kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora, ubu duhaye dugutufasha ntabwo dugufasha gusa impunzi, duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri bijiji, tubigisha ibijyanye na tekinoloji, tukabigisha porogaramasiyo, barangije kwiga porogaramasiyo, ubu turafite abantu bane barota akazi kuri Upwork bahaye bakora. Ntabwo aba ni abantu bari batafite uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose, ariko ubu batanguye gukora akazi batanguye kubona uburyo nubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu hantu hatafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose.
Nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho, inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bagiraho wowe udashobora kugera?
Urazo rimpunzi hari ibintu byinshi uhura nabyo bikurikirana no na status ubufite. So icyambere cyo ni hahandi ubufuta utashobora kwidegenza cyane naho ba ufasha mu buryo butandukanye, ariko hari akantu kabura kakandi ko kwidegenza ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyumviro ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byumviro ariko ugasanga bijya byumviro kugira ngo bishyirwe mu ngiro. Hariho inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status cyane cyane status uhari ukoresha kandi ahantu uturuse nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora ahubwo hayasubira inyuma.
Urakoze cyane Inosa Magambi. Kuri izo mpungenge za Remi Gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere, ibyo bintu nkamwe mubafasha mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu?
Mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko nkanje imyaka 15 iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo nari naronse y'ibyo kurya amatoni 145 y'ibiribwa nari naronse ugira abifashe impunzi mu nkambi. Icyatumye nari zimira mbavuga ati wewe uri impunzi ushobora nta nshingano ofisi zo gufasha izindi mpunzi umva ibintu bitwenza udashobora gutahura izo mfungurwa zaziriwe irirongwe amezi atatu byasabye yuko tujya muri Geneve kurega kugira izo ndya zive irirongo jije mu nkambi ahantu ibirometero 45 ni kuvuga rero zisiro kuba adazizi nicyo gituma navuga ati oya ikigo maze imyaka 15 mu nkora bimaze gutera imbere bisaba koza rero kuri 40 irashobora kubandanya ntabirimo ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nkabo reni nuko sindukaye kubwiye yuko aherutse Ethiopia kuza kwerekana ubuhinga afise muri tekinoloji aheruka mu Buganda ni kuvuga ibikorwa amaze gukora amaprime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mu kubari karakora. Rero ndi kugerageza gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kubwira leta ya Malawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora ubwisanzure ibikorwa zito zirakora n'ibikorwa reni ari karakora World Bank banki nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushyiremo umutahe tugufashe kugira igihugu kurakora biboneke. Ni kuvuga ibikorwa byo mu hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure amategeko agenga impunzi kugira impunzi rwose zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu bicyo gihugu cyacyarabaki.
Urakoze cyane Inosa Magambi, watangije uyu mugambi wo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi ziri mu gihugu cya Malawi. Nawe nagira ngo ngushimire kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane
mushuti muduteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Nabashimira ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru bashize hamwe aya majwi ifatu ari maskarara. Amakuru yarahagarariwe na Idi Gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Daniel. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro.